inami sumbingimba.
Amakuru twabateguri yarabandanya birakenewe ko abarundi bose baronka amatongo kugira ngo agateka kadina muntu kubahirizwe kuri bose mu ruganda ruko ruhuza mu gihugu wigenguje agateka kadina muntu mu Burundi ni mugujeje ibijanye na agateka kadina muntu mu namashinga mateka kuri uwa kabiri ingozi Musenyeri Blaise Martin Nyaboho idera ko gukorera hamwe n'inzego zose z'igihugu bizofasha ko agateka kazina muntu kubahirizwa mu buryo bwuzuye. Mu gisata cy'amagara y'abantu naho ni komine ya Rumonge hari abantu babiri banduye ikiza cakorera bakaba bariko bavurirwa kwabo mu bitaro bikuru bya Rumonge aho bakaba bavuga ko uko ari babiri bava ku mutumba Rutumo muri komine Rumonge y'intara ya Burunga umutumba ukenya madi meza nkuko Frederic Simbakira umukuru w'uwo mutumba bivuga urongoye igisata camazi na urongoye nako igisata camagara y'abantu muri komine Rumonge ahanura abantu gukurikiza amabwirizwa y'isuko ico kiza kaba casubiye kwaduka muri komine Rumonge intara ya Burunga nyuma y'indwi hafi zitatu gusa gitujijwe n'inkuru twaza mu gihe cyo Jean Pierre Misago.
Nabana babiri bavukana baba mu gacimbiri kiyonza ku mutumba wa Rutumo banduye korera bariko baravurirwa mu kibanza cy'abagwayi bico kiza mu bitaro bikuru bya Rumonge kuva ku muhinga mu wo kuri uyu wa mbere baba mu mihana ihana mivuriro ryo kuri uyo mutumba ivuriro ryari ryaratunganije itangi ry'amazi avaho nyene mu kuzimu kugira ngo riha amazi meza ababa mu micungararo ariko kuva iryo tangi ryari rigizwe n'ikidumu kinini cya plastike rimenetse haraheza amezi hafi munani ntirirasubirizwa naho baguma babisaba nk'uko Frederic Sinkibakira umukuru w'umutumba bivuga. Uwo mukuru w'umutumba avuga ko bica bigora guhimiriza abahaba kugwanya korera kuko inama yose akoresheje bamubaza kwa amazi meza yabonetse agasaba rero kwa amazi meza aboneka kuri uyo mutumba. Celestin Nimubona arongoye igisata cy'amagara y'abantu muri komine Rumonge aremeza kwa abo bana bapimwe korera avuga ko komine Rumonge iri kwirakora ibishoboka byose ngo abanyarumonge baronke amazi meza ariko mu kurindira kw'iyo migambi yose iri kirakogwa ishikana kukuronsa amazi meza abayakeneye bose. Celestin Nimubona ahanura abanyarumonge gukurikiza kujyari amabwirizwa y'isuku umuntu wese asuzume ko afite akazu ka sugumwe kandi gasukugwa abatagira amazi meza nabo bakoreshe ayo babanje guteka nabagwayi bashashe bakorera basubiye kuboneka mugiye kuva kuwa kane munyonyo uyu mwaka turimo atawari yarafashwe na korera. Jean Pierre Misago mu Rumonge, Radio Isanganiro.
Arakoze mugenzi wacu Jean Pierre Misago. Tugume aho Iburunga nyene hamatona renga 8 y'ubutare ariyo amaze gucukugwa ivyanda ahitwa Imigera ni Marera muri komine Bururi y'iyo ntara kuva mu mpera z'ukwezi kindwi uyu mwaka nkuko bishikizwa namo yizendashimiye ajejwe ibyo bibanza abakozi barenga ijana bariko bacukura ubwo butare bakaba baguriyemo ugwaruka barashima ko iruhande yo kuronka akazi bakabaha amafaranga bamaze no kuhakura ubumenyi mu bijanye n'ubutare n'inkuru twaza Zeno Nzambimana.
Bamwe bakozi twasanze mu migera ya vyanda muri komine ya Bururi ntara ya Burunga bariko barimba ubwo butare bwo bwoho bwa ametiste abandi nabo basehura umaze kwimbwa bawujana kwibarabara ahashobora gushika imodokari. Moyize Ndayishimiye ajejwe ico kibanza ca migera na Marera vyimbwamwo ubwo butare bwa ametiste avuga ko babifashijwemo n'umugambi ujeje gufasha ugwaruka kwiyungunganya no kwiteza imbere payeje mu mfinyamfinya y'igifaransa bamaze kuronka ubutare bwa ametiste bungana n'amatoni arenga 108 kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi batanguye gukora ico gikorwa
cyo gucukura no butare witanguye tariki 3 n'imwe y'ukwezi kw'indwi ama gushikuno munsi tukatugeze kumwembo ungana nitoni amajana 3.3 ani kuri site Marera kuri dusanzwe dufise site zibiri kuri site Migera naho tukadusanzwe dufise umwembo ungana nitoni amajanane na 3.
Abakozi barenga ijana bahurikiye muri koperative Migera muri kino gihe bariko barimba ubwo butare bwa ametiste barashima ko iruhande y'ukuronka kazi kaba amafaranga bamaze no kuhakura ubumenyi bwinshi mu bijanye no gucukura ubutare hamwe no kumenya aho buri
akunguko kariho kanini karekare kuko umwe wese yaramaze kwikenura n'icyo yashaka yarakiyose n'abakozi dufise ngaha bose kabisa ntibidoga barashima bavuga yuko mbere mu gihugu cy'Burundi bo yagura kare rwo n'abandi bashikirwa taranka kano kaje
bose baje bazi kwimba ubutare ariho ubumenyi bo baraharonke wati iruhande yuko baranose amafaranga mugahari n'ubundi bumenyi baharonke
bagishika ngaha harimo abatari babizi mugagushika uyu munsi bungiye ibintu byinshi cyane kuko barakuye ubumenyi benshi baje batazi gucukura mugu barazi gucukura ubutare urumva barose ubumenyi bongera baronka n'amafaranga yo kwikenuza nka jewe kubwanje n'ukuri ndakengurukiranye n'icubahiro kuba yariyumviye umugambi nk'uyu kuvyukuri ubukene narindimwo bwaramaze kunamaze kubuvamwo ubukabisa ndashimo witeka
abandi bashima cyane nabakotesheje amazu abamwo abo bakozi kuko nawe nyene ngo baharonkera amafaranga mu migere ya vyanda muri komine ya Bururi Zenunzambimana radio Isanganiro
Kumenya amategeko ni ngombwa.
Kumenya amategeko ni ngombwa.
Kumenya amategeko ni ngombwa.
Umuntu wese afise urusha gucukura ubutare hategezwa kumenyesha umushikiranganje ajwe j'ubutare no ko yubuye ikirombwe gifise ibimenyetso by'ubutare burekura imishwara rabita substance radioactive mu rurimi rw'Ifaransa biri mu gace ka kabiri kingingo y'ijana 189 yitegeko rigenga ubutare go kuwa kane myandagaro 2023 uyu munsi tukabashikiriza ingingo zivuga ku burere bukingiwe n'ubutare birekura imishwarara n'imigwi mukuru w'igihugu aherutse gutanguza ibikorwa byo gushora hanze ubutare butandukanye idonido na Stella Ndayishimiye
nkuko ingingo y'ijana 189 yiritegeka ibivuga ahantu haziguririjwe ibikorwa byo gucukura hashingwa biciye mu itegeko ry'umushikiranganje mu byajejwe harimo ubutare n'amakariyeri mu burere bwose bw'igihugu burimo ubutare bufise imishwarara bita substance radioactive mu rurimi rw'Igifaransa. Iyo ngingo itegekanya kandi ko ufise uruhusha rwo gucukura ubutare na kariyeri ategerezwa kumenyesha umushikiranganje ajejwe ubutare n'agataka igihe cyose yabonye ikirombwe canke ibimenyetso vyerekana ko hariho ubutare burekura imishwarara. Gutyo itegeko ry'umushikiranganje ajejwe ubutare n'agataka inyuma yo kumvica ubuyobozi bw'ubutare n'agataka bubivuga ko rirashiraho kandi rigashira ku gihe urutonde rw'ubutare burekura imishwarara substance radioactive. Ingingo ya 191 y'iri tegeko ishimangira ko ibikorwa byo gucukura ubutare na kariyeri bitegerezwa kubahiriza amategeko ariho agenga ibidukikije, amategeko ajanye n'amazi ava mu nganda, ayajanye no gukingira ikirere, agataka, ibikoko n'ibimera, ibibanza bivugwa ko bishobora guteza impanuka, hamwe n'amategeko agenga itunganywa ry'ibisigarira by'ubutare. Nk'uko ingingo y'ijana 193 bitegekanya, igihe atanga ibisabwa byose uri kasaba uruhusha wo gucukura ubutare na kariyeri ategerezwa kwiyemeza kudahungabanya ibidukikije ku buryo budasubigwamo, kudatera ibidukikije impanuka canke inkukura y'ubutaka no gusubira gutunganya ikibanza gikorewemo ibikorwa byo gucukura. Yiyemeza kandi gukurikiza ibisabwa byose bijanye no gusubiza mu buryo vyahoramwo no gutunganya ibibanza biri mu burenganzira bwiwe hamwe n'ahantu hose hashikwa ko n'ibikorwa byo gucukura ubutare nk'uko bitegekanywa n'iyo ngingo.
Buraca bugacana yandi mu magara y'abantu.
Muri bucana yandi yuno munsi twashimye kugaruka kubijanye n'igituma mu bandura umugera wa sida muri iki gihe ugaruka rudi imbere n'icyo kugwa jane gapia rongo yakaba naserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe rikurikirana abagendana uwo mugera n'indwara zandukira ziciye muhimba byirondoka havuga ko ibitigiri by'ugaruka rufise hagati y'imyaka 14 na 24 rubangamiwe kubera atamahimirizwa agikogwa ingaruka ngo nuko ibyo bica bisubiza inyuma intambwe Burundi bwari bugeze ko mu kugwanya umugera wa sida abona ko kimwe mu bikenewe ari ugukeburugwaruka hagwimirije kubakana kubanza kwipimisha kuko ngo hari abinyegeza ababinyegeza abo bagiye kubakana bucana yandi namagara y'abantu onera muco
abantu barenga 50% bandura umugera wa sida mu Burundi ngo nugwaruka bitigira ibyifata kibanza by'umwaka wa 2025 byashikijwe n'umugambi w'igihugu ujeje kugwanya umugera wa sida n'ingwara zandukira ziciye mu mibonano mpuza bitsina Penelès Jean Gapia arongoye akaba naserukira imbere y'amategeko ikigo citaho abagendana umugera wa sida INSS avuga ko ugwaruka ahanini rufise imyaka iri hagati ya 15 na 20 Nine imvo rero nta nyigisho zigihari ku bwinshi zigisha ibyo kugwanya umugera wa sida
ni mugende murabe nta gicapo na kimwe kikivuga sida mu ibarabara mu gihugu cyane abana bavutse muri iyi myaka bariko barandura sibo nta ukivuga ko sida icica nivyo iyo bababwiye bati Jane Gapia kuvuga ati navutse ndamwumva agaca yumva afise imyaka 25 afise 30 yavutse amwumva aracyamubona agacagira ati ya sidarahetse ico bibagira nuko batazi ingwano yo kumunsi kumunsi ingwano kuko hariho nabagwana ntibikunde hariho nabafata imiti ntibakundire bivuga ngo uwo bishobora yobandanya yikingira hariho nikindi batazi hari ivyo tutavuga hari imiti tutafise mu Burundi je uwo imiti mfata kubera nari narafashimwe kandi ndi muri bamwe bakera iyiri ngaha ni mvura
ikindi yibutsa nuko atamuti uvura Burundi umugera wa sida ngabahora bavuga ko bakize ngo nuguhuvya abantu ivyo navyo ngo bituma hari abashobora kwijajara acane cane gupimisha ijisho canke kubakana batarinze kwipimisha
abantu biruko baravuga ngo barakize umugera wa sida ngo nibasubire kuza kwivuza ndabasaba nimuze mugire cha gipimo navuze cyo kuraba umugera ko atawuhari utwereke wari yaragupimye bwa mbere atwereke ko vyukuri wari warapimwe bakabona ko ugenda no mugera basubiye kugupima barawubura ha mutuja mu radio uvuga naye abandi jewe kuganje barahuvya abantu kandi barashora gukora ikintu kitaricyo nituraronka umuti uvura Burundi mugabe iyo tuvurufashe neza iyo miti turashora kubaho
iciza ngo nuko umuntu yo kwihangana bitamukundiye akikingira canke akipimisha abamaze kwandura nabo bamagarira gufata neza umuti kugira babeho neza
umuntu agenda akagira ubugeni atipimishije ngo yabonye umusore asa neza yabonye inkumi isa neza atipimishije kandi azi yuko nkumbure uwo muntu batabonanye ubwa mbere nkumbure hari uwundi we bari barabonanye hanyuma mu nyuma akanduza ikibondo agasubira kuvyarira gutwara guhamba ntahatandukaniye nabicanye iciza rero novuga harageze twaranatevye dusubire duhaguruke tugarukane kuvuga kumugero kiriho kandi wica abo bakiri bato ndabahamagarira kumenya kumugera wasidukire nabakuze bashura hushuza abakiri bato
ico kugwa nuko abasanzwe bakorera mu gisata cyo kugwanya umugera wa sida n'ingwara zandukira ziciye mu mibonano mpuza bitsina buje hamwe bakaraba inyene busubira kugwiza amahimiriza ni mu gihe Burundi bwemeje umwaka wa 2021 gushira mu ngiro umugambi w'ishira mu mpuza makungu w'ita magara y'abantu OMS buje nyine nuko mu mwaka wa 2030 abagendana umugera wa sida 95% bazuba bazi uko amagara yabo yifashe 95% bazuba baronka umuti 95% imigera ya sida itazoba ikiboneka mu maraso
arakoze onera muco ningahere amakuru twe twabateguriye cyarangirira ndabashimira imwe mwese mwari ko murakurikira mugira ibihe byiza